iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Hano muri studio ya gatanu tugiye kubagezaho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenie Mukankusi
na Fidel Niyongabo, ndabahaye ikaze naje mu biganiro byacu nza kuri uyu mugoroba.
Ubushakashatsi bwakozwe n'umuryango w'abagore baharanira amajyambere y'icyaro mu Rwanda busanga abakobwa babyariye iwabo bafite ihungabana rikomeye.
Abana barahungabanye nta mutima bafite hanze mu muryango nyarwanda. Kose mitima yarahungabanye, abantu ntago batuje, abantu ntago bameze neza. Iri kintu kibazo bagikuye guhagurukirwa.
Uwo ni Madame Odette Musengimana, umuyobozi w'uwo muryango. Inkuru irambuye ni nyuma y'amakuru, ni mu mwanya mu makuru yo mu karere. Hanyuma turabanza guhera ku makuru havugwa hirya no hino ku isi.
Al-Shabab yishe abigisha batatu muri Kenya inyuruzo uwundi umwe.
Igitero cy'umutwe w'abajihadiste cyagabwe ku birindiro bya gisirikare muri Niger cyahitanye abantu bagera kuri 89.
Perezida w'u Bufaransa Emmanuel Macron yatangije no musiko wa mbere inama yerekeye umutekano n'abakuru b'ibihugu byo mu karere ka Sahel.
Ikibuga cy'indege cy'umurwa mukuru wa Libya Tripoli cyafunzwe mu cyumweru gishize cyongeye gukora. Izi nkuru amwe n'izindi twabateguriye turazibagezaho ku buryo burambuye mu kanya. Mugome hafi ya radio yanyu. Turaherero ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, amakuru mugezwaho na Fidel Niyongabo na Timu Ishimwe, nanjye Eugenie Mukankusi. Fidel,
intago ndwa z'umugwi Al-Shabab zishe abantu batatu mu gitero zagize mu masaha ya kare y'uno munsi wa mbere mu buseruko bw'igihugu cya Kenya. Ni igitero kigira gatanu uwo mukoze muri Kenya mu minsi 13. Abagwanyi ba Al-Shabab bagize igitero mu gisagara cya Kamute mu gice cya Garissa igihe cy'isaha 8 zo mu ijoro mu masaha yaho. Bari baturutse muri Somalia. Abigisha batatu bataraba Islam bishwe, umuislamu umwe aranyuruzwa, ubundi mwigisha yakomeretse. Abagize icyo gitero bagiriye impuhwe umuforomakazi kubera igitsina ciwe. Al-Shabab yavuze ko aritana abantu amajana n'amajana.
Tuve muri Kenya tujya muri Libya, aho ikibuga cy'indege cy'umurwa mukuru cyafunzwe mu cyumweru gishize cyongeye gufungurwa kuri uyu wa mbere biturutse ku gahenge katangiye kubahirizwa nyuma y'amezi 9 imirwano yari igamije kwigarurira umurwa mukuru Tripoli. Isosiyete y'indege y'igihugu cya Libya, Libyan Airlines, yavuze ko yasubukuye ibikorwa byayo kandi ko ikibuga cya Mitiga cy'indege z'abakorera ku giti cyabo nabo bongeye gutanga za serivisi. Ikibuga cya Mitiga cyakunze kwibasirwa n'ibitero byinshi na za rokete kuva umusirikare ukomeye Khalifa Haftar agabye ibitero byo kwihimura mu kwezi kwa kane ku mwaka ushize agira ngo afate umurwa mukuru, aho guverinoma yagiyeho hakurikijwe amasezerano y'igihugu ifite icyicaro. Kuva icyo gihe icyo kibuga cyagiye gifungwa kikongera kigafungurwa yemwe na nyuma y'ibitero byongeye kwaduka mu cyumweru gishize. Impande zombi zishyamiranye byitezwe ko zisinya amasezerano i Moscow mu gihugu cy'Uburusiya nyuma y'igihe cy'agahenge cyagombaga kurangira saa sita z'ijoro y'ejo ku cyumweru. Byatumye icyizere cy'uko imirwano ishobora guhagarara kiyongera. Iyo mirwano yazahaje Libya kuva mu 2011 mu gihe cy'imyivumbagatanyo yahitanye Muammar Gaddafi, umuyobozi w'igitugu wari umaze igihe kirekire ku butegetsi. Ikibuga cya Mitiga cyahoze ari icy'ingabo zirwanira mu kirere cyakoreshejwe n'indege za gisivile. Kuva ikibuga mpuzamahanga cy'i Tripoli cyangijwe cyane n'imirwano yo mu mwaka 2014.
Igihugu cy'u Bufaransa kiriko gitegura igisirikare cyabwo kugira gihangane neza kurushiriza n'intagondwa mu karere ko muri Afrika iyo mu burengero. Ku karere kagiramiwe n'ibitero by'intagondwa z'abayisilamu. Yamara ubwa mbere na mbere Perezida w'u Bufaransa Emmanuel Macron ashaka kumenya niba abanyagihugu bo muri Afrika mu burengero bashaka u Bufaransa muri ako karere. U Bufaransa bwigeze gukoloniza akarere ko muri Afrika mu burengero bufise inteko 4,500 mu karere ka Sahel bwagirijwe na bamwe mu banyagihugu baho kubwananirwe kubahiriza umutekano muri ako karere. Bamwe mu banyagihugu muri Mali bamaze hafi y'imyaka 10 bahanganye n'intagondwa z'abayisilamu, bakaba biyamirije inteko z'u Bufaransa mu gihugu cyabo. Perezida w'u Bufaransa Macron ashaka mu nama yerekeye umutekano mu karere ka Sahel iri kibera mu gisagara cha Po mu bumanuko bw'igihugu cy'u Fransa ifasha kumvisha abanyagihugu muri ako karere ku kamaro ko kurungika ubutumwa bukomeye mu rugamba rwo kurwanya intagondwa z'abayisilamu mu karere ka Sahel. Macron yari yemeje kubandanya urugamba rwo kurwanya imigwi y'intagondwa ikorana n'umugwi Al-Qaeda na leta ya Kiislamu. Yamara yatangaje ko bategerezwa gushiraho imigambi irashe ya gisirikare na politiki mu kirengo cy'imyaka 612 na 18 iri imbere.
Leta Nigeria yahinduye abasirikare babiri bo mu rwego rwo hejuru inashyiraho iminsi 3 y'icyunamo mu gihugu hose. Impinduka mu gisirikare ikozwe nyuma y'iminsi ine habaye igitero cy'abajihadi bagabye ku birindiro bya gisirikare kigahitana 89. Iki gitero nicyo cya mbere mu mateka gihitanye umubare munini w'abasirikare bapfiriye rimwe. Nyuma yo kweguza abo basirikare bakuru, General Salif Modi wasimbuye General Ahmed Mohamed ku mwanya w'umugabo mukuru w'ingabo. Uyu mwanzuro wafashwe nyuma gato y'uko Perezida wa Nigeria Muhammadu Isufu yerekeza Ipawu mu majyepfo y'Uburengerazuba bw'u Fransa mu nama yiga ku kibazo cy'umutekano mu karere ka Sahel. Imibare itangwa na ONU ivuga ko umwaka ushize wa 2019 ibitero by'umutwe w'abajihadi bimaze guhitana abantu bagera ku 400 mu bihugu bya Burkina Faso, Mali na Nigeria. Nyuma y'iki gitero cyabereye ahitwa Chinagodal ku wa kane w'icyumweru gishize, leta ya Nigeria yashyizeho icyunamo cy'iminsi 3. Ikindi gitero giherutse kuba mu kwezi kwa 12 umwaka ushize cyahitanye abasirikare 71.
Tuva muri Nigeria twerekeza muri Zimbabwe, aho Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubushinwa Wang Yi uyu munsi kwa mbere yasoreje uruzinduko rw'iminsi 3 yagiriraga muri Afrika. Yarusoreje rero aho muri Zimbabwe, aho yagiranye ibiganiro n'ubuyobozi akarahirira gushimangira ubufatanye nubwo batumvikana ku mibare ijyanye n'imfashanyo. Guverinoma ya Zimbabwe ivuga ko yabonye amafaranga make kuyo Ubushinwa bwari bwemeye gufashisha icyo gihugu. Perezida wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa yavuze ko Wang asubiye mu gihugu cye yishimye kandi ko umubano hagati y'ibihugu byombi ushingiye ku nkingi zikomeye. Yabwiye abanyamakuru iharare ati abanyazimbabwe bishimiye umubano n'Ubushinwa. Uruzinduko rwa Wang yari arimo amazemo icyumweru ku mugabane wa Afurika rwamugejeje no mu gihugu cya Misiri, muri Djibouti, muri Eritrea no mu Burundi. Bigaragaza ukuntu inyungu za politiki z'ubukungu z'Ubushinwa zikomeje kwiyongera ku birebana na Afurika. Umubano w'Ubushinwa na Zimbabwe watangiye igihe igihugu cyaharaniraga kwibohora mu myaka ya za 70, ubwo Ubushinwa bwashyikiraga bamwe mu bayobozi b'imitwe y'inyeshyamba. Ingoma y'abanyakamwe b'abazungu imaze gusezererwa mu 1980, Ubushinwa bwabaye mu bihugu bya mbere byahise byohereza intumwa kubihagararira mu murwa mukuru Harare.
Abasirikare batatu bishwe mu gutana mu mitwe n'abagwanyi kwabereye muri Centrafrique. Umuvugizi wa leta Ange Maxime Kazagui yatangaje no mu kwa mbere ko inzu zigera kuri 200,000 n'amamangazini atari make zaturiwe mu gutana mu mitwe kwabereye mu gisagara cha Alindao. Umuvugizi w'intego z'ishyirahamwe mpuzamakungu ni muri Centrafrique, Vladimir Monteiro, yatangaje ko abantu 10 bakomeretse muri uko gutana mu mitwe kwadutse ku munsi wa gatatu hagati y'inteko za leta n'abagwanyi b'umugwi Union pour la paix en Centrafrique, UPC, mu funyafunyo. Amakambi abiri y'abataye izabo yarahiye, ivyo bikaba vyatumye abantu bagera ku 125 bahungira hafi kandi ishyirahamwe ONU. Ugutana mu mitwe kwadutse inyuma yuko abagwanyi b'umugwi UPC bahagaritse umusirikare mu gisagara cha Alindao. Igihugu cha Centrafrique kiri mu bihugu bikenye cyane kurusha ibindi ku isi. Icyo gihugu carasinzikajwe bikomeye n'ubwicanyi n'uruhagarara kuva mu mwaka w'2013.
Ayo yari amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi mugejweho na radiyo yanyu Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Bibutse ko mudukurikira ku mirongo migufi mu Burundi kuri metero 19 na metero 22, mu Rwanda turi kuri FM 104.3 kandi mushobora no kudusanga ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacu.com. Turi kuri Facebook na YouTube VOA Radio Yacu.
Mwanya makuru yo mu karere k'ibiyaga binini cyahere mu Burundi, abantu bagera ku 200,000 ibintu byabo bigizwe n'imirima, inyubakwa n'ibindi vyononekaye mu mezi abiri aheze mu ntara ya Kayanza biturutse ku mvura y'isegenya Buramatari. Iyo ntara Anicet Ndayizeye yatangaje ku wa gatandatu ku kwezi kwa mbere mu ndu giturangije hari mu gihe yashikiriza ivyaranguwe mu ntara yiwe ni vyayibayemo mu mwaka uheze hamagarira abanyagihugu kuba barafashanya hagati yabo kurindira imfashanyo y'ubushikiranganje bwo gushigikirana eroje buri kaneza dufite ibindi kuri nguru
Imvura y'umurengera imaze imisi igwa mu Burundi no mu bihugu by'akarere ka Afrika y'ubuseruko ntiyasize inyuma intara ya Kayanza ari mu buraruko bw'ico gihugu mu mezi abiri aheze buramatari w'iyo ntara yemeza ko abantu bangana ibihumbi mirongo ibiri ibintu vyabo vyononekaye cane amahegitari ibihumbi bibiri y'imirima yatwarwa mu gihe inzu ijana mirongo irindwi zabomotse amajana ane na mirongo itatu nazo ziduka igice kimwe Anisenda Yizeye mu cegeranyo kiranga ivyabaye n'ivyakozwe mu ntara ya Mutwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda yabwiye amenyeshamakuru ko ariko agerageza gukorana n'ibisata bitandukanye harimwo ubushikiranganje bwo gushikirana kugira ngo basizwe mu kangaratete n'imyuzura bafatwe mu mugongo
ku rutonde twari dufise rero ku byo twashoboye gutohoza mu makomine atubwira ko hashobora kuba hari inzu zishika ijana na mirongo itatu zabomotse n'izononekaye zishika amajana na mirongo ibiri na zitanu mugabo hariho n'ahantu usanga hari ishuri rimwe c'amashuri abiri yagurutse ariko si ibintu by'ukuri ni ubwako biteye ubwoba uganje n'ivyabaye nk'umuco w'ibitoke aho ubuzima bw'abantu bwahasigaye uganje vyawe n'ibujumbura ndetse uganje n'ivyo niyo mu bindi bihugu twari twabwaye yuko avuga ibintu twoshimira n'imana ko ibintu ari ibintu bisanzwe n'imirima itari mikaye nayo ivuze yarononekaye hari haguye urubura hari ngaha muri komine Kayanza hari muri komine Muhanga hari muri komine Butaganzwa hari hagiye harabura urubura hariho n'ahantu hamwe hamwe muri komine Matongo na Gatara imirima yatwawe by'ukuri hari ibintu byononekaye twari bitondekanije rero byose tuzobishikiriza abo dusaba dufashanye umwe twamaze kubitanga muri gihuro igihugu rije kuraba ibiza biba byacitse kugira ngo badufashe mugabo bindi tuzobinuka mu bushikiranganje gushigikirana gatafatisha ubufasha bashobora kuba barahuye n'izo ngorane
imbere y'uko ubwo bushikiranganji bufasha Bwana Ndayizeye afite icyo asaba abanyagihugu b'intara yiwe
hari ikintu wita gufashanya mu kibano turashimira rero abanyakayanza kuko nabo bantu bisa inzu ziba zarabomotse ntabwo twumva bajyamo mu gahinga ntabwo twumva batagira aho baba hariho inshuti n'abagenzi babaye barasendereza babaye barabafasha uwo mutima wo gufashanya rero niwo dushima cyane kandi niwo duhamagara n'abanyakayanza nabo bantu bashikiwe n'ibibazo kuko urabe imirima amahegitari y'imirima ashobora karonekaye uri kubabiharura imirima yababa amahegitari arenga ibihumbi bibiri hari abantu ibihumbi hafi mirongo ibiri tuvuga ko ibintu byabo byanonekaye cyane murumva ko ariho abantu bashobora kuba ari mu ngorane tukabasaba ko baba barafashanye mu kibano uvuze icyo yirengaje agafasha ubundi hanyuma natwe turi ko tubagerageza kudodora hirya no hino turabe yuko aho bishoboka ashobora kuba abaye kurusha abandi kutubona ubu tubagarukirako
kuva mu ntango z'ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka uheze imyuzura y'imvura imaze guhitana abantu batari munsi ya mirongo ine na batanu mu Burundi abatamenyekana igitigiri baburirwa irengero amazu atari make n'imirima hamwe n'izindi nyubakwa nk'amabarabara amashuri n'ibindi birononekara Eroje Burikaneza Ijwi rya Amerika
urakoze Eroje kuri iyo nkuru mu Burundi kandi ibisigarira by'abantu barenga amajana abiri na mirongo itanu ivyo bimaze kwegeranywa muri zone ya Kamenge mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura ni mu kiringo c'ukwezi umugwi severe umaze uri kurondera abahambwe mu kivunga mu gwimo rw'umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na kane inkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika yifashishije abakunzi bayo mu Burundi mu isomerwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda
togwa cy'umugwi severe cuno wa mbere cy'ukugururira bose kugira abaje kuraba ibisigarira by'abantu bimaze kuzugwa aho hahoze hari isoko n'ingoro y'umugambwe badasigana byaranzwe n'amarira menshi uno mukenyezi yahumutse ku byambagwa by'abajyango biwe aheruka bakiri bazima mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na kane iruhande y'uwo mukenyezi hari abandi bavuga ko babuze ababa icyo gihe bihanganye bashikiriza ko hogira igikorwa kugira ibyabaye ntibikomeretse imitima y'abasigaye uyu ni umwe muri bo
ibi bintu birababaje kuvyumva no kubibona ariko nuko intumbero mbona bo biha nuko byohya icigwa n'abasigaye kugira ngo bibafashe kubana mu muco ariko hatabayemo kwihorana niko je no bifata urabona hariho benshi twabuza abantu tutababonye irengero iyo bishitse rero ukaza bumva nk'ibi byabaye urashobora kuza hari igihe ucibuka impuzu yari yambaye cyambure ntubuka yibuka biritegerezwa kubabaza mu mutima ariko bikaca bisaba uko haba umuntu kwihangana
ababuriye babo mu ntambara zabereye muri zone Kamenge bifuza ko ivyabaye bitosubira nzotunga icimpaye Jafa ari mu babuze afishisha saba cokogwa muri rusangi kuri ivyo bisigarira vy'abantu bikiriko birazugwa
je mbona nitubaye muri kabagende je igikuru muri vyose kimbo na bogira kiganda rukivunga hanyuma tukasabire ni kigongwe abantu abajejwe ibintu by'Imana bakadusabiye ku Mana igisabisho hanyuma ibintu bigahera tukabandana tu baho ku mutekano nangere
umugwi sever ugururiye imijyango kuri no wa mbere uwe wese yipfuza kuraba ibikogo waranguye muri kino kiyingo cy'ukwezi kumwe icegera cyo mugwi ujejwe kumenya ukuri kuvyabaye no kunywanisha no wa Clema ni nziza atanga icegeranyo c'ivyaranguwe
byari bimaze hafu kwezi none twabirangije dusanze hariho ibisigarira by'abantu batari baki bashobora kuba barishwe bagatabwa mu kinogo kimwe ahandi ugasanga abantu bahambwe umwumwe kwiwe ahandi ku makuru duhabwa bakatubwira ko hariho nabantu kubera abantu babiciwe ngaho muri quartier ya Kamenge barashobora kubera bataronka umwanya wo kuja guhamba mu matongo asanzwe yemewe n'amategeko bagafa kubazana ngaho ko vyihuta n'uruvange rero rw'abantu bashaka kuba baraguye hano barashika ku gitigiri cha baba 250 na 270 ni hagati yaho
kubibaza nimba kugururira bose kugira baze kuraba ibyo sigara by'abantu bidashobora kuzura kaboze muri sever barabihakana icegera cy'umukuru w'uwo mugwi avuga ko hari bitekanijwe kugira ntihabihahamuka kuri bamwe
twarategekanije igikogwa cyo gufasha abantu baba bashikiwe nihahamuka kubera babonye uwabo aho yaba yaratawe bifatiye nko ku mpuzu cyaje ibindi yari yambaye icyo gikogwa kirakogwa kandi ahantu hose tugikoreye nkuku turagitegekanya kugira ngo ntihagire umuntu asubira guhahamuka kubera ibintu asubiye kuyibuka afatiye kubyabonye bituma aca yibuka amabi yarashikiye uwiwe icyo gikogwa kiriko kirakogwa twaragitegekanije n'ungaha kirahari
kwerekana ku mugaragaro ibyo bisigarira by'abantu bahambwe mu kivunga bifise akamaro mu bijanye no kumenya ukuri kuvyabaye no kunywanisha no wa Clement nziza atanye siguro
ibi ni bidufasha twebwe nk'abarundi kugira ngo tumenye ivyabaye muri kahise abashaka kushobora kumenya neza ingene ibintu byagenze bamenye bafise ibimenyetso cy'ingene ivyabaye muri kahise byo byarabaye kandi bifashe nabantu bashaka kuba bavuga bati twebwe ntituzaha abantu bagiye ntituzi iyo bahereye arabogira nk'ikigandara bagikore arabashobora gukora ya migenzo yose abarundi basanzwe bakorera umuntu yitavye Imana babikore mu buryo busanzwe bwemewe n'imigenzo y'ikirundi
umugwi severo menyesha ko ico gikogwa cyo kuzura ibisigarira by'abantu bahambwe mu kivunga kigiye kubandaniriza no mu zindi ntara z'igihugu ugasaba uwo wese afise inkuru zahari ibyo binogo rusangi kubimenyesha uwo mugwi icegera cy'urongoye mugwi sever akavuga ko inyuma y'ikiringo cy'imyaka ibiri umugwi uzoshira habona ibizaba byavuye mu matohoza kubagirizwa ubwicanyi bwabaye kuva Burundi bwikukira gushika mu mwaka w'2008
Desire Hatungimana harakoze kuri iyi nkuru ijwi rya Amerika ryabateguriye ryifashishije abanywanyi baryo mu Burundi tuve mu Burundi rero tujya mu Rwanda aho ubushakashatsi bwakozwe n'isangano ry'abagore baharanira amajyambere y'icyaro bagaragaza ko abana b'abakobwa babyariye mu rugo abagera kuri 70% batereranywe n'imiryango yabo umuryango ugasabwa urasaba ababyeyi kongera gusubira mu nshingano zabo mugenzi wacu Asumta Kaboyi akomeza inkuru
Isangano ry'abagore baharanira amajyambere y'icyaro risobanura ko ryinjiye mu kibazo cyo kureba imibereho y'abana b'abakobwa baterwa inda bakiri bato nyuma yaho byagaragaye ko aba bana bahohoterwa n'ababasambanije bakongera bagahura kandi ihohoterwa bakorerwa n'imiryango yabo Madame Odeta Musengimana umuyobozi w'uyu muryango asobanura ko basanze abana babyariye iwabo bafite ihungabana rikomeye
abana barahungabanye nta mutima bafite hanze mu muryango nyarwanda gose mitima yarahungabanye abantu ntago batuje abantu ntago bameze neza n'ikindi kibazo bagikuye guhagurukirwa twasanze abana benshi n'anka 70% ari abana nibwo yabari mu muryango ariko ari wa mwana utabana n'ababyeyi ugasanga wenda ni wa mwana baciye hanze hariya uba mu gikoni wirwariza kugira ngo abeho n'umwana we ni ukuvuga ngo n'abandi bamwe barirukanywe abatarirukanye abana abatarirukanywe abana birukanye umugabo yagiye yirukana umugore ati ni wowe kigoryi ni wowe watumye umwana atwara inda kuba byonyine niba umwana agiye hanze akaba agiye gusubira kwishakishiriza ubuzima azongera asambanywe azongera abyare kuko agomba gushakisha ya mbere ugomba kumutumiza atongana wa mwana we
ababyeyi bafitemo uruhare rukomeye cyane ijwi rya Amerika ryavuganye na bamwe mu bakobwa batewe inda bakiri batoya ubuhamya bwabo bugaragaza kaga batewe n'imiryango yabo nyuma yo kumenya ko batwite
njye maze kumenya ko ntwite mama nabanaga na mama na papa yese adutaragenda navuye kwa muganga uwo munsi bwacyo ahita agenda kugeza ubu ngubu ntago cyagiyongera kugaruka mama yarambwiye ati wowe tidorisa arabataye ugiye kundushya kandi ubona hari barumuna bawe akajambira nabi atinza ntinuko nafite aho mushira ati nazaguha inzu yawe nyine yarambiraga ati inteka utagiye ushaka ibyo uteka ati ntago ndi kugaburira
nabyo mfite 17 mu rugo bamaje kumenya ko ntwite nibiryo kubima nabanza kurwana namwe abandi siyenda burara ntibiragenda gutya ntibiragenda gutya kuko byageze ni gihe nje nta mu rugo njya kwa nyogokuru niwe wamfashije ariko nawe kumfasha byaturutse kure nawe ntago yabyumvaga yaramfashaga akazamo akandi kantu akongera akantuka akancurira ngo nabaye indaya ngo nabaye iki ariko akongera akagarura umutima.
Iyi miryango ifasha abana b'abakobwa babyariye iwabo ishinja ababyeyi ko muri iki gihe badohotse ku burere batanga nubwo ababyeyi bahakana urwo ruhare.
Tukimenya ko umwana atwite byaratugoye cyane kubera ko yari umwana mutoya ufite imyaka 13 yaradutunguye cyane tugwa muri koma ari nje hagati yanje n'umugabo ariko kubera ko mu muryango habaye ikibazo ari nje n'umugabo twarangije ukwezi nta wuvugisha undi kubera ikibazo twumvaga bidutesheje umurongo igisabo ni igisabo gikabije giteye n'agahinda.
Njyewe ku giti cyanjye ntabwo ababyeyi twadohotse kuko nta mubyeyi wakwishimira ko yahura n'ikibazo nk'icyo ngicyo ariko abana uburere dutanga ntabwo bakibwumva ariko abana ntibanyurwa nkanjye mumaze imyaka 20 ntabyara ariko urumve ubahangeze sikumpekesha uruhinja birangoye kandi ngomba no gushaka ibyo babana bitunga wa muryango.
Mibare y'ikigo cy'igihugu kibarurisha mibare yo mu mwaka 2015 yigaragaza ko abana b'abakobwa bari hagati y'imyaka 15 na 19 barindwi n'ibice 3% batewe inda ukudasobanukirwa ubuzima bw'imyororokere bikaza kwisonga mu mpamvu zo guterwa inda kw'abo bana kugeza uyu munsi izo kibashe gucika. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Zimwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye mu gihugu cya Tanzania barinubira uburyo icyo gihugu gikoresha politiki mu bijyanye n'ubuzima bwabo. Nyuma yaho ishami rya Loni ryita ku mpunzi HCR ivugiye ko igiye guhindura amwe amashyirahamwe igamije kongera ubufasha ku mpunzi ziri muri Tanzania mu mwaka wa 2020. Mugenzi wacu James Jove uri muri Tanzania yaganiriye na bamwe muri izo mpunzi.
Niko bimeze gusa kimwe ntabwo kubashimira no kubakengurukira ku kigoro mama mugira imisi yose ko kuza kumviriza ibirego n'ingorane dufise impunzi z'umutendere. Impunzi z'umutendere ingorane ya mbere dufise urazi ko ikibazo cy'ubuvuzi n'ikibazo cy'ibifungurwa ari kirumara kuri buzima bw'umuntu. Kiretse gusa bivanye n'uko iyi ngorane yadutse mu mashyirahamwe ariko Red Cross yoyo biraboneka neza ko atakindi igamije okay, yo gukwiragiza wa mugambi wo kwirukana impunzi ku nguvu. Kuko impunzi yicaye mu kambi itari kiravugwa nta kindi kintu urumva yishobora kwikora ko hofuma habona injya ko umuntu abura kuvugwa kuko abantu bari ku bitaro bagwaye ni benshi kandi barajwe babuze imiti none imiti bavuga ngo baje kuboresha date byo baboresha ni ibiki baboresha.
Mu mpera z'umwaka w'2019 ni ishamwe UNCR yumvise amarira yatwebwe impunzi yafatikanye n'amashyirahamwe atandukanye barahindura amashyirahamwe amwamwe ndibuka bakoranije abarongozi barongoye ikambi barababwira bari kumwe n'amashyirahamwe atandukanye baravuga ihindagurika ryabaye ku mashyirahamwe bageze ku ishyirahamwe ry'amagara y'abantu baravuze bati turamaze kumva amarira y'impunzi kubijanye n'ishamwe Red Cross ko ritakora neza kubw'ibyo rero inyishu yanye yabonetse twazaniye ishamwe rya MTI ni kuvuga Medical Team International rigiye kuzohora rikora igikorwa cy'ubuvuzi atako kuvuga ngo yifatikanije n'indi shyirahamwe kuko rifise ubushobozi twebwe se twarakomye amashyi tuvuga ati bigenze neza ariko kandi amari kwa dusumira tubona iryo shyirahamwe byanse ko rishobora gutangura imirimo yaryo kuko byategekerezwa ko ritangura itariki imwe y'uko kwa mbere ariko ugiye kuraba ku bitaro abantu ariko babuze imiti abantu ntibavugwa tukumva yuko MTI kuko yamaze kwitegura gutangura n'amasoke y'imiti niyo bari bayafise ntagishasha tubona iryo shyirahamwe ryokora ryanari gukora mu myaka itatu irenganye bavuga ngo bagiye ngo uzohindura iki kuko turabona ko hariho ukuduterekana muri leta kuko twashimye ingengo UNCR yari yafashe ni kuvuga nije mu ngiro kujya andi mashyirahamwe yemeye akagenda n'iryo shyirahamwe Red Cross rigende
reka twetuza turiko turarira twabuze aho dukira nayo tumira twabuze aho twitura kuko aho twokwituye muri leta nibo bagarutse haza icegera cy'umushikiranganje akorera mu bushikiranganje avuga yuko ayo mashyirahamwe yategezwa gukora byanse bikunze iryo shyirahamwe ryagiriye nabi impunzi abantu rikabavuza imiti atayiriho aho ugenda kubitaro ugasanga paracetamol ntayiriho aho ugenda kubitaro umwana w'uruyoya akavuzwa imiti y'ibidongi kandi umwana yategezwa kuvuzwa imiti y'amazi ugasanga umuntu avuzwa kinine aho ugenda kubitaro ugasanga aruntayuronka ugasanga abantu barabuza ayo bakira nayo bamira none akamara amaza haraye hagi cegera cyo mushikiranganje avuga yuko icyo shiramwe ririnda gukora vyanka vyakunda ishiramwe ryarije gukora risubizwe inyuma kumvo zitazwi kandi muri HCR muri UN bari baradutangarije yuko ishiramwe rya Red Cross ryatashe hazoze ishiramwe rya MTI twa tuvyizigiye gose tuvyishimiye kugira ngo turonke imiti tuvugwe none hera aba byasubiye inyuma
mu bisanzwe kibazo cy'impunzi hano mu kambi ya Mutendere cyabaye ndanse kuko ugerageje ishiramwe dufise kubijanye n'amagara y'abantu iyo shiramwe rigiye kuva ryatangwe kuva mu mwaka wa 2016 hano mu kambi umva ko rimaze imyaka ishika ine imaze imyaka ine ririko rirakora nta kintu gishemeye gigeze rikora no kuvuga ryarazwe n'ubunenge bwinshi ugerageje nk'ukuntu ryatanguye bwa mbere twabayeho atanzu yo kubikamwa abantu bapfuye bita morgue twarahabaye mwisho ugasanga umuntu yapfuye ariko arabikwa hamwe n'abantu bakihema ishorasho nyene twarasemereye twebwe nk'impunzi turakoma induru atinda barubaka inzu yo gushiramwo yo gushingura abantu yo gushamwa abantu bitavye imana ariyo bita morgue ariko ivyo byose naho nyene ishamwe Red Cross ryagiye rirangwa n'ibintu byinshi byinshi bibi aho umuntu agenda kwivuza ugasanga umuntu ntari ko arafatwa neza ugasanga abaganga bagiye ariko ntari ko arafatwa neza
bikacha bitutangaza yuko ivyo bintu umenga n'ibintu vya politique biri mu makambi batuzanyemwo kuko ugiye kuraba leta ivuga yuko idashigikiye ubusuma idashigikiye abantu bakora nabi irongowe na president Magufuli mugabo ukaza wumva umuntu avuye mu bushikiranganje akagaruka ngo irishira hamwe yakoze ubusuma yivye imiti litavura abantu ngo nirigaruke rikore none wumva ivyo bintu atari mu politique
cyo dusaba leta ya Tanzania nuko ryo shira hamwe ya Red Cross ariyo Red Cross Tanzania yego ni shira hamwe y'igihugu mugabo ivyo rikora ibintu binyuranye n'amategeko mpuza makungu
cyo cyambere saba leta ya Tanzania irongowe na president Magufuli ko yanka ubusuma ikanka abantu bakora nabi ikanka abantu bakorera nabi abanyagihugu niturwanire natwe bareke gutuma abantu ho mushikiranganje bagaruka kuzana amashyira hamwe kandi tumva iyagendera hose akura abantu bakora nabi kandi amashyira hamwe akayahagarika yakora nabi nareke gushikikira ibyo bintu hasere nayo tuyisaba ko yoguma ku ngingo yari yatubwiye bakazana iryo shyira hamwe iryo shobora kuvura abantu twatwiruhukije kugira ngo tugiye gukira indwara zimwe tugiye kuronka imiti tukavugwa neza none iryo shyira hamwe rikaba ryasubijwe inyuma kumva twe tudashobora gutahura hasere nihagarare nkase kugira ngo ishobore gufasha impunzi twongeye tugasaba amakungu yaduhagurukire yatugwanire ko twe ntitugire ikituvugira niyo tuvuze cadufungwa
abo ni bamwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye mu gihugu cya Tanzania binubira uburyo icyo gihugu gikoresha politiki mu bijyanye n'ubuzima bwabo baganiriye na mugenzi wacu James Jovin mu kanya rero turatugeze ku musozo w'ibiganiro byacu tubabwire muri make rero amakuru avugwa hirya no hino ku isi ikibuga cy'indege cy'umurwa mukuru wa Libya cyari cyarafunzwe mu cyumweru gishize cyongeye gufungurwa kuri uyu wa mbere biturutse ku gahenge katangiye kubahirizwa nyuma y'amezi 9 y'imirwano yari igamije kwigarurira umurwa mukuru Tripoli
intagondwa z'umugwi Ashabab zishe abantu batatu mu gitero zagize mu masaha ya kare y'uno munsi wa mbere mu buseruko bw'igihugu cya Kenya igitero kigira ica gatanu mu mugwi ukoze muri Kenya mu minsi 13
Leta Nigeria hinduye abasirikare babiri bo mu rwego rwo hejuru inashyiraho iminsi 3 y'icyunamo mu gihugu hose ni nyuma y'igitero cy'abajahidi cyagabwe ku birindiro by'abasirikare kigahitana 89
igihugu cy'u Bufaransa kiriko gitegura igisirikare cyabwo kugira gihangane neza kurushiza n'intagondwa mu karere ko muri Israel ako karere kageramiwe n'ibitero by'intagondwa z'abayisilamu yamara ubwa mbere na mbere perezida w'u Fransa Emmanuel Macron ashaka kumenya niba abanyagihugu n'abategetsi bo mu karere ka Sahel bashaka ko u Fransa buba muri ako karere
nshuti ramwe arimo duteza amatwi yawe namwe makuru twari twabagejejeho ku buryo burambuye mu kanya mwakoze rero mwese ko mwateze amatwi ku banga bw'ibyuma hari engineer Peter Handry yarafatanije na Fasil Gebeho amakuru mwayagejweho
na Fidel Nyongabo
nanjye Tim Harris Shimwe
na Eugenia Mukankosi ibiganiro byari bihagarariwe na Frederic Nkundikije mwakoze rero mwese kuba mwahisemo kubana natwe mukomeze kugira ibihe byiza mwumva ibindi biganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC, ikiwa ni saa 3 za usiku saa za Afrika.